Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Niriwe cyane mwaramuse cyuti bagenzi bahajyo inzamba gateka kawe turabayikaze burano makuru twabateguriye kuri no 12 rusama mwaka ni 2023 ayo nayo mudukunde twereke ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umugabo yagandaguye abana biwe agacahunga yishikanye kuri wa gatanu imbere ya sentare ikirasasa mu rubanza rw'ikibiraho murano makuru mwaza kubikurikira. General de police alangiyo mebunyoni na Desiro Mahoro bakwiye gukurikiranwa ku byaha byose bakekwaho ibyo bigashizwa n'urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe mabi ahanwa n'amategeko mpuzamakungu murano makuru naho nyine muraza kubitega yompi. Promotori ntara ya Rutana Origine ibitangaragizwa n'abadandaza kujya ibiturire kugira bamwe muri bo bashore ibidandazwa ni murano makuru nyene mukanya ido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuhere kuri no nkuru y'umubabaro iciye ku masonga ari kiziga cy'umwigeme cyatoye mu gitondo cyo kuri wa gatanu aho kuruzi murembwe rwisuka mu kiyaga Tanganyika ni hagati y'amazone ya Gatete na Rumonge ni muri komine n'intara ya Rumonge. Umwigeme yamenyekanye ku izina rya Rijya aturuka imayo muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura yahora akorera mu gisagara cya Rumonge aho yisumamwo. Amakuru ava mu Banyarumonge akemezwa na bamwe mu masoko mu gipolisi avuga ko umwigeme yitaye mu rugo ruzi ku munsi wa kabiri mu gitondo ikizigaciwe cyatowe n'abapolisi hamwe n'abo mu muryango utabara imbabare kwa Huje kuri uyu wa kane. Kuri uyu wa kane naho hari ikindi kiziga cy'umwana w'imyaka nkandwi cyari cyatowe muri Tanganyika ku ruhande rwa Katiye Kanyenkoko. Umwana yari yatwawe n'amazi y'imvura aca mu mufurege witwa Mugerangabo hari mu mvura yaguye kuwa gatatu ku mugoroba nk'uko amakuru ava mu Rumonge abyemeza. Mu gisata nacyo cy'ubutungane umugabo yagirizwa kuba yaragandaguye abana biwe babiri bacumiswe imbugita mu iri joro ryo ku munsi wa gatatu rishira umunsi wa kane ku musozi Gahororo wa komine Gatara iyi ntara ya Kayanza yishikanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu hakora igipolisi ku isoko ya Kayanza. Urubanza rw'ikibiraho rukaba rwaciye rusasa nyuma ya saa sita ariko gushika isaha 12 z'umugoroba urubanza rwaciwe rukaba rutari bwamenyekanye tukazobigaruka ko makuru yacu y'ejo. Munari rw'amashyirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi FENADEB bari yamize uwo bwicanyi bwahitanye abo bana babiri bigatara. FENADEB isanga icyo cyaha cyakozwe mu gihe ubwicanyi buhitana abana bwimonogoje mu ntara zitandukanye z'igihugu. Itangazo ryashyizwe habona ubwo runani rwemeza ko abana bagera kuri 45 bamaze kwicwa n'ababyeyi babo kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Kwikira Fadina Ntamahungiro n'umuhuzabikorwa mu runani FENADEB.
Ubwicanyi ntangere rero ko butagira izina bubaye mu gihe hasanzwe hariho ubwicanyi budasanzwe bw'abana mu biharuro dufite muri FENADEB kuva muri uko kwa mbere gushyika mu kwa kane. Turabona yuko hamaze kwishwa abana 25. Abo 25 rero bose biba mu ntara zose ko mu kwa mbere urabona ko hasuye abana 9 hishwe abana 9 mu kwa kabiri 4 mu kwa gatatu 9 mu kwa kane 3. Aho rero igitangaje ni uko abo bana bishwa n'abari b'abafundi ahubwo aribo baherejejwe kubakingira. Turabye rero uko biri FENADEB dusaba ibi bikurikira ku batware babasaba yuko bogerageza bakakurikira neza mu mihana bakaraba atabo coba kiriho cotuma haba iryo hohoterwa ry'abana bakahayikanura bakaba amaso kugira ngo icyo shika cyose gishikira abana gishobore kuba cyokinga habaye ingorane naho bafatwe abagizi ba nabi. Ku butungane bavuga yuko bakurikirana abagizi ba nabi bakaba hano hakurikijwe amategeko. Hama ku mashyirahamwe ajejwe gukingira agateka k'abana bababwira yuko bagerageza guhimiriza kugira ngo habe kwitwara neza kw'ababyeyi kugira ngo batange indero runtu bagahimiriza kandi ababyeyi bokingira agateka k'abana bakabakingira mabi bakabakingira guhohotera abana kandi aribo bari bajejwe kubarera. Ku babyeyi bogerageza bakaraba yuko ingorane ziba ziri hagati yabo zitofata abana ngo kugira abana bamereke nabi hanyuma bakagerageza kugira imyifatire ibereye itanga akarorero ku bana abana bakabonerwaho kandi ntibahohoterwe.
Icyo gisata cy'ubutungane nyene ihagarikwa n'ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alangiyo Mbunyoni na Colonel de Police Désiré Uwamahoro ryategezwa kuba akaryo k'ubutungane bw'u Burundi kugira bukore amatohoza nyezina kuma batandukanye abantu babiri bakuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu mwaka 2015 bishikizwa n'umushinga manza gisave niyo nzi barongoro na nibwo bashinga manza buranira bakuriye amabi ahantu n'amategeko mpuzamakungu kavibe arakebura ubutungane gukorera mu muco hakurikijwe amategeko muri iyo dosiye y'abo bantu kurikira umushinga manza gisave niyo nzi
ko turiko turaraba tubona iryo fatwa ryabo n'ipfungwa ryabo ryaranzwe mu tunenge twinshi duhonyanga amategeko wa do procedure penale na yandi ya loi penale mukuraba ingene rero iyo kurikizwa y'ugo rubanza ruriko ruragenda yabugwa umwe cyo nkundi birerekana neza ko atakuri bagomba kwerekana tubona umengana ibintu bimwe bita règlement de compte ubutegetsi buba bufitaniye nabo biragoye gutahura ingene n'imiryango yabo yaburagijwe dufatiye ku muryango wa Alangiyo Mbunyoni bakabapfunga iminsi 5 kandi mu mategeko ataribo bakoze ico caha matière pénale de responsabilité individuelle turavuze ukuntu batamenyeshejwe uburenganzira bafise bwo kunuma bafashwe batari kumwe n'abashingwa manza babo canke ngo bababwire ivyo babitwarira bakibafata ikubwo no burorero gusanzwe rero ni byinshi bitakurikije vyerekana yuko ahuko ihobone kukuri no kubindi byose vy'amari yakozwe nabo bantu kugira babibazwe urabona ko harimo igipfungu cinshi rero ico twita garantie du droit de la défense hamwe umuntu abavuga ati je wahandisigura neza kugira urubanza rugende neza ariko twita procès équitable tubona bibuze eka n'ububasha umuntu afise kugira ntahohotegwe ngo agorezwe igufa canka afatwe nabi vy'agashinyaguro ico twita humiliation ntivyagiye imbere ahubwo vyaraho nyanza ategerezwa kuba nyabuna akaryo kubatwara ubutungane mu Burundi kugira amatohoza nyezina kuvyerekeye amabi yagahomera bunwa ahanwa n'amasentare mpanavyaha yo mu Burundi canke amasentare mpanavyaha mpuzamakungu kubibi vyinshi vyakozwe ari byo twita le crime contre l'humanité na violation grave des droits humains vyakozwe n'abo bantu bakabikorera abatavuga rumwe na leta baba bahazwi n'abandi batazwi usanga bari no mu mashira hamwe adakengurukira ivyicaro vya politike canke abantu bandi bavuze nabi ibitagenda neza mu Burundi baca bitwa abansi b'igihugu.
Inzamba
ubishasa n'acinwa ribereye n'ubutunzi abadandaza muri komine Giharo mu ntara ya Rutana bariyamiriza ico bita gakengere kabura matari w'iyo ntara bavuga ko oje nibitanga bura matari w'intara ya Rutana yivanga mu bijanye n'urudandazwa kuko ngo abuza abo badandaza gushora umwimbu n'ibifungurwa mu yandi makomine ariko ngo akaba ariho ababikora bavuye mu yandi makomine y'iyo ntara babanje gutanga igiturire. Inkuru ya Eddie Claude nini rahazwa
igituma abo badandaza muri komine Giharo bavuga ko buramatari w'intara ya Rutana yivanga mu rudandaza kandi akagaya abakora uwo murimo ngo nuko yafashe ingingo yo kubabuza gushora umwimbo w'ibifungurwa mu yandi makomine ariko akemerera abandi badandaza bava mu makomine atandukanye n'intara ya Rutana kuza kugura ivyo bifungurwa muri iyo komine bikavugwa mbere ko nibituriye byo babitangwa bavuga ko n'abadandaza bo mu zindi ntara birirwa barabipakira mu miduga yo mu bwoko bwa fuso kwagize uwihenda akabishora ava muri komine Giharo atangishwa ihadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni w'amarundi. Aba badandaza bemeza ko batumye intumwa kuri buramatari uje nibitanga kugira ngo abatezurire ariko ngo yahavuye akoresha inama yo kubatuka no kubagaya kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatanu. Abo badandaza bakaba bari batumiye buramatari mu birori byo guhimbariza hamwe umunsi mukuru w'abakozi n'akazi afashe ijambo ngo yavuze ko ataco bamaze ingingo yafashe ko atazoyihindura kandi ko azoguma abatwara. Icyo gihe ngo yaciye akuru wahora waserukira abadandaza amusubiriza n'uwundi bavuga ko ataco azobamarira barijya bari basanzwe bitorera uwo baserukira. Kuri ivyo vyose yagirizwa uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe kwarandeye Origene bitanga buramatari w'intara ya Rutana kugira ngo agire ico abivuze ko ariko nitwashoboye kumuronka.
arakoze di Claude ninahazwe naho dusimbire mu buraruko bushiruse ruko bw'igihugu ibikorwa ntivyaranguwe nkuko vyahora muri kano gatondo ku isoko rikuru ryo mu ntara ya Muyinga abadanza bakaba bategetswe guhagarika akazi kugira ngo baje kwakira icegera c'umukuru w'igihugu Prosperi Banzombanza aho yaraje muri iyo ntara mu biro byo gusoze indwi hariwe ururimi kavukire rw'ikirundi n'inkuru twaza Karine Dusabe
mu gitondo cy'uno munsi abo badandaza bategetswe guhagarika iby'agateganyo ibikorwa byabo mu isoko hagati no mu mabutike ayegereye abo badandaza bategerezwa kugara imiryango bakitaba kamu batewe n'abajejwe intwaro amakuru dukura ngaho imuyinga havuga ko abapolisi hamwe namwe mu gwaruka rw'imbonerakure bari bakwiragiye aho mu gisagara ca Muyinga kugira abateshwe wese atokubahiriza iyo ngingo abo badandaza basabwa kuja ku kibuga cy'umupira bitiriye umuco kwakira icegera cy'umukuru w'igihugu Prosperi Banzombanza aho yaraje mu birori byo gusoze indwi hariwe ururimi rw'ikirundi baba abo badandaza baba abashaka kugura utwo bakeneye muri iryo soko rya Muyinga bose bari yamiriza iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa byabo bavuga mbere ko badatahura ingene iyo ngingo yafashe abacururiza aho ku isoko no mu micungararo yaho ntifate abacururiza mu bindi bisata by'abikorera utwabo canke bakorera leta benshi muri abo badandaza basabwe guhagarika ibikorwa byabo bavuga ko bahombye cyane muri uwo mwanya bahagaritse akazi bifuza ko muri kazoza ingendo z'abategetsi nk'izo zitotuma ibikorwa by'abanyagihugu bihagarara ahandi ho ngo nta igihugu kizoba kiriko kiraja mu vyerekeye iterambere n'intwaro ibereye
Nidogo ni yose mwatoza koi bashasho mu gisagara cha Bujumbura winjijwe mu kazi kuva ku genekezo rya kane Ruhuma mwaka 2021 bwa kwa gahembo kabo kagabanuwe niyo kaje kakabashikira gatevye kandi wowo amakore n'amatagisi begiranya atigeze agabanuka basaba ababijejwe kubarenganura n'inkuru ya Boyfish Niyonge
Amakuru uruganda rwa kazi inzamba rukura muri bamwe mu bakozi atumenyesha ko kuva baronkejwe akazi mu byo leta yari yisindwi yo guhinyuza kugira barabe ko amatagisi yatozwa yo canke hari ayanyuruzwa abakozi bahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 280 n'ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi bakongera bakaronswa n'amafaranga ibihumbi 2 ku munsi yo gufungura abakozi bavuga ko kuva mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022 bagiye babona umushahara wabo ugabanurwa ubu bakaba basigaye bahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 170 mu mafaranga y'amarundi n'ibihumbi 180 icagiye ko byonyura nuko amafaranga ibihumbi 2 bahora baronswa yo gufungura yahavuye afutwa amafaranga y'amatagisi babandanije bayatoza ukuri kwamye kandi akaba atigeze agabanuka nk'uko babivuga bavuga ko atamasezerano y'akazi bafise bagasaba abajejwe gutorera umuti ico kibazo
uko ntiko turafatwa ubu bihushanye nuko twari ko turafatwa mu bwa mbere kuko duhembwa hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 170 hariho abahembwa 180 abandi nabo bagahembwa 200 dufite amakenga kandi ariko turakurikiranwa kuva icyo gihe haraheze imyaka irenga 2 dufite amasezerano y'akazi ni ukuvuga muri mwe ntituzwe twebwe rero dusaba yuko kubahereza mu kazi kacu tukabona kontra y'akazi kuko biragoye dukora igikorwa kigoye dukora igikorwa abantu benshi bibaza yuko tubona twanduza amahera aha ngaha rero mu kumva yuko dushobora kugira ingorane na cyane cyane yuko dushobora guterwa amahera bibaza ngo dufite amahera ikindi nacyo ni uko dukora igikorwa duca mu mabarabara dukora mu mabarabara tugashobora kugira amasanganya n'imiyumvire rero dusanganya muri ibi bihe mu gihe umukoresha wawe atamasezerano afitaniye rero dusaba yuko yohinduka tugasaba yuko nari abarongoye nari bakwikubita agashi aho kubandanya batubwira ngo ntitubandanye turondera aho amakori n'amatagisi biri hirya no hino hose ariko bumve yuko turi abantu bumve yuko natutegereza kubaho natwe dutegereza gukingirwa amategeko y'akazi ajeho
abo bakozi bavuga ko ku munsi mukuru w'abakozi bari biteze ijambo ry'ihumure ariko bararirindiriye amaso ahera mu nzira kubera ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ntibashobora kuronka umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo.
Bonfisi niongerwe turagukengurukiye imbere yuko dusoza no makuru twabwirira yavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu abavuze mu Burundi basaba ko umugabo ufatwa nk'indi myuga hakaje amategeko avuga ingene uno mwuga utunganijwe ibyo bita mu gifaransa ordre des infirmiers nitangaza ishyirahamwe ry'abavuzi mu Burundi ryashize abona kuri wa 12 Rusama ku munsi mpuzamakungu hariwe abavuzi Fidel niyo nkuru umwe mu baserukira ishyirahamwe ry'abavuzi mu Burundi iyo tunganywa rishasha rizotuma nakazi gakorwa neza kurusha kuko abavuzi bazobafise aho baganirira ibibazo byabo tumukurikira
ibibazo bihaza mu bavuzi mu Burundi ni byinshi cyane muri make umuvuzi wo mu Burundi ari mu kibanza cy'ubuvuzi akarangura umugabo w'ubuvuzi neza cyane umugabo bafata yuko kwa fashwe bitajyanye n'ingene uraza umwuga wiwe wifashe umuvuzi twavuga yuko hoza amategeko ku isi hose hariho itunganya ry'uwo mwuga twita mu Gifaransa ordre de professionnel ni urwego rutunganya umwuga w'abavuzi ndetse ni n'iki mbiro ngende kwa cyo cy'ibihugu byose ku isi n'aka karere turimo kaya ndetse no mu materia agenga ubuvuzi ibyo bita accreditation iyo bariko bakoresha abakozi batatu bari bufise icyo bita ubwo rwego ordre de professionnel uwo mwuga n'ubutunganyije neza ntituzi rero leta yigereje mu gadusaba yuko uzonyaruka mu batunganywa n'abemewe kuko nza gutunganya umwuga utarimo ni uko tuvuga tuti mu butunganya by'amagara y'abantu hakwiye kujyaho urwego nyobozi umwuga w'abaforoma n'abaforomokazi ni bita ubuyobozi dusaba rero yuko umuforoma yogira agateka twarabivuze mu biheruka aho batereye giheruka gutunganya imishahara mishasha ku bakozi baravuze yuko abo kwa muganga umenga ntibumvirizwe kandi umenga ntibafashwe nk'uko bateza gufatwa twabaraje agateka kabo
ni kuri ino nkuru muyo mu gisata cy'amagara y'abantu se dusozera kwa no makuru nakoze mwese alaya majesté barengana ko ndabashiriza nkaba ndabikibanuye naho ubutaha